Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Muri neza nshuti mwese namwe bakunzi ba Radio Ijwi ya Amerika. Muri kumwe na Frederic Mundikije, ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Haraheze imyaka ine mu Burundi hadutse intureka ya politiki yavuye ku kutumvikana hagati y'abanyapolitiki mu migambwe itandukanye ku kiringo cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza. Ingaruka z'urwo ruhagarara rwa politiki zagaseseshwa rumuri. Abarundi barurwa mu bihumbi amajana barahunze igihugu, ubutunzi bw'igihugu bwaratitutse mu gihe ubushomeri muri rusange cyane cyane mu bakiri bato bwiyongeye kurusha mbere. Ku munsi wa kane umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi waributse igihe urwo ruhagarara rwatangura mu myaka ine iheze. Uraheza uranegura abafashe iya mbere mu kugwanya ico kiringo. Ku munsi wa gatanu naho amashirahamwe yiyamirije ikindi kiringo cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi arimo Forske yari yateye akamo abarundi kabasaba kwiyamiriza ico kiringo, avuga ko ingingo yafashe ico gihe ari ingingo nyakuri kuko ico ayo mashirahamwe yariko arasaba conyene ngo bwari ubutegetsi bwiza. Ika n'abarundi bahungiye mu Rwanda nabo nyene baributse imyaka ine irangiye hadutse uruhagarara rwa politiki hamwe n'abantu basize ubuzima. Mbega urwaruka rw'Abarundi muri iki gihe ruvuga iki ku byashikiye Burundi mu mwaka w'2015 nyuma yaho abanyapolitiki hamwe n'abaharanira ineza abanyagihugu bananiriwe gutorera inyishu ibibazo batumvikana ko. Impanuro urwaruka rwoha abanyapolitiki imbere y'amatora, igihe cy'amatora n'inyuma y'amatora n'inzihe. Uyu munsi mu kiganiro muri sanga twatumiye bamwe mu rwaruka bakurikiranye hafi indyane za politike zadutse mu mwaka w'2015. Turi kumwe na Amilcar Yumeko, umwe mu rwaruka aba mu gihugu cya Canada. Mwaramutse neza Amilcar.
Mwaramutse neza umusimana mwiza ko ariko baratwumviriza hamwe nawe.
Urakomeye ngaho?
Yego, turivura tukigaragura ntitwidoga.
Yakabeho kaheze aho muri Canada?
Kagabanutse imvura ni yari nyinshi mugabo hariko haraturura tukizara ku bushuhe buri mu kubuza.
Ni byiza cyane rwose. Turi kumwe kandi na Fabrice Amour Martin, ni ishimwe umurundi aba mu gihugu cy'Ubwongereza. Mwibe neza Fabrice Amour Martin.
Oye, wenda baramukije cyane rwose.
Murakomeye ngaho mu Bwongereza?
Yego, n'amahoro hameze neza.
Ibihe byifashe gute ngaho?
Oh, ndi muri Scotland, hamara akavura kaza karagwa mu isi yose.
Ni bisanzwe.
Nyagikanya
kera. Nakavura karazwi ngaho cyane rwose.
Karabwira cyane rwose.
Turi kumwe kandi na Lionel Ndayizeye, umurundi aba i Bujumbura. Muriwe neza Lionel Ndayizeye.
Ego, ndaramukije mbaho ku ijwi rya Amerika, ndaramukije nabo uko iyo batumiza ngaho. Nonge ndashimiye cyane kandi ijwi rya Amerika ryo ribona akamaro k'urwaruka rikaguma rihereza mikro urwaruka kugira rushure gushikiza ibyiyumviro byabo. Ndaramukije cyane.
Ni byiza cyane rwose, muriwe neza. Wewe ntiturinda kukubaza ibihe by'i Bujumbura kuko birazwi akanya keza, ibihe byiza mwama mufite ngaha mu Burundi na mu bihugu muhanye imbibe n'ibintu utabona ahantu hose, sibyo? Gari Lionel,
Ego chane.
Ego me. Nekari kuhudu tangule kuriwe njene Lionel Ndayizeye. Haraheze imyaka ine hatanguye uruhagarara ku bibazo vya politike. Abarundi batumvikanyeko ingaruka zivyashikiye Burundi. Ntawo ushobora kuzivuga ngo azimari. Ku bwanyu ku giti cawe cumwe mu rwaruka rw'u Burundi ibintu byashikiye Burundi amatati ahagaze ku kiringo cy'umukuru w'igihugu n'ibintu byashobora gutorerwa umuti abarundi batarinze gushyira mu migere igihugu kitarinze kuja mu bukene ntangere
ego cyane murakoze by'ukuri nk'uko mubivuze cyari kigari bisanzwe cyane bari gutorera inyishu kuko abagabo ntihabuzara hamwe turafise abagabo turafise abashinga ntahe byari bisanzwe cyane ahubwo twebwe nk'urwanda twarayobewe imyifato y'abantu bamwe bamwe yaba abari ku butegetsi yaba atavugamo n'ubutegetsi uko nyine bigenjeje nabi cyane ku buryo twavuga ati noneho cya gihugu ngo kibuza kuko irimo abagabo nta bagabo barimo kuko iyo hari kuba hari abagabo ntibyari kugenda uko byari bisanzwe cyane kugira bitore inyishu inganda zitarinze gusikira inkoni zitarinze guhunga nk'uko byagenze ubukene bwababaje abanyagihugu mbere n'ubu tukiriko bwateye igihugu byari ibintu bisanzwe cyane bakicarana bakavugana wanse bagasaba kumwicarika akongera bakamwicarika bakamuvugisha kugira kuko kutavugana nibyo byatumye ubona ingane ibibazo biba mu Burundi habaye kutavugana nacyo gituma dushyitse uno munsi muri ibibazo uno munsi atugeze mugabo byari ibintu bisanzwe cyane byari ibintu bishobora gutora inyishu atakina tubitinze kononekara kuko hari n'ibindi bihugu byagiye birahura n'ibibazo mbere biruta nk'ubu biruta uno munsi ngaha mu Burundi kuko byagenze
atori nishu atanganda bizinze gutikira ego ego me icano vuga nuko igihe cyo Burundi kirimo abagabo nkuko mwarimo abisiguye ariko bashara ko babashize imbere inyungu zitandukanye bivuye ku byimbiro bya vya politique reka namwe ya America namwe mu tubwire indyane zadutse mu Burundi zikagira ingaruka zingana gutya ni indyane abarundi bashara kumvikana ko batarinze gushira mu migere America
nubwo yuko ego me muranyumva
ndakuturakumva neza
ego nariko mvuga nti dari nitwari kurinda turashika ngaha anye kuko ngukumva gutse bahara abagabo ntihagwibara kandi bira ngushike ku cyumviro canje reka mbanze nce kuri uwo mugana ati umugabo yihindukiza mu kirago ntiyihindukiza mu ijambo iyo hakurikizwa amasezerano y'Arusha yo yari umushinge kukuntu igihugu cyari cubatse kuva mu 2002 kuva shize uko umukono nitwari gushika muri izi nyane iyo ubutegetsi reka jewe ndome ko urutoke kubona ibibazo bafise uruhara runini mu butegetsi bwa CNDD-FDD ku isonga ryabo ari wo Petero Nkurunziza yashatse kwitora uzirigira gatatu kandi amasezerano y'Arusha iyo nk'uko nari meje kuvuga n'umushinge ku ntwaro ku ntwaro y'igihugu itunganijwe ariyo yari yaravuze yuko atamukuru w'igihugu n'umwe ashobora kurenza ibirengo bibiri uko atogwa kose aho rero cyamvugira nti ego twari gushobora ko iyo umuganga CNDD-FDD ushikiriza undi muntu yitoza atari Petero Nkurunziza urumva batarenga ku masezerano y'Arusha izi njyane ntizari kuba na gato
ariko Amilcar hariho abarundi benshi batumvikana kuri icyo kibazo hariho abavuga ko ibwirizwa shingiro ari ryo rikomeye kurusha amasezerano y'Arusha
urakoze kuri icyo kintu nagire nibutse hangaruke ku ngingo ku rupapuro rusigura akaranga mutima kibwirizwa shingiro muri ubwo rupapuro mu kirundi sinzi ngende bagwita je no gitanye no guru yego no gwita rupapuro rusigura akaranga mutima kibwirizwa shingiro mu gifaransa ni exposé des motifs no rupapuro rwa maruherekeza ibwirizwa byose harimo ni bwirizwa shingiro kugira ngo risore gusigurira umunyagihugu abajejwe amategeko eka mu nyuma ni na sentare iraba ibwirizwa shingiro icyari nyuma icyo iryo bwirizwa ryari rigamije intangiro ryari rigamije ko igituma hari ingingo canke igituma hatari ingingo canke iyindi muri urwo rupapuro rero rwaherekeza ibwirizwa shingiro rya 2005 mu gace kayo mu ngingo yayo ya gatatu aravuga neza yuko iyo hari ikintu kitumvikana neza mu ngingo y'itankiriya mu biraryo bwirizwa shingiro ibiri mu masezerano ya Arusha n'ibyo bizi imbere ndabisubiyemo ni mu ngingo yayo ya gatatu aho bivuga yuko ushaka gutahura neza ibwirizwa shingiro ryari ryanditswe icyo gihe haramutse habaye amatati uraba akaranga mutima uraba idari mu masezerano ya Arusha handitse mu Gifaransa yuko la réalisation d'Arusha sont considérés comme supraconstitutionnels, ni article 3 y exposé des motifs. Alors, je vais vous dire que 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 je vais mu rupapuro rwayo rwatanze rusigura ruha uburenganzira bw'ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza mu bisanzwe mubwirizwa ry'iyo sentare baravuga yuko umuntu agiye kuyitura kugira ngo ashobore gusigurirwa ico ibwirizwa sengiro rivuga kuri iki canke kiriya ategerezwa kujana mu rupapuro rusigura akaranga mutima kibwirizwa iyo expose de motif iyo byabaye byambere byakozwe urupapuro rwatanzwe n'abajya bashinga amateka n'abakenguza amateka bagiye kwitura urwo rupapuro ntirwigeze rukoreshwa mu gutanga ingingo yarwo ahibambewe ibwirizwa shingiro hamwe n'amasezerano ya Arusha byarasigura neza yuko
ico nikibazo amerikare cihwejwe n'inzego zitari nke ico ntitwebwe ntitwakigaruka ko sico tuhava dushimikira ku munsi tuhava dushimira cyane cyane ku ruhare rw'urwaruka eka ico gihe eka no muri kazoza
reka namwe kwarukubishura kuri ico kibazo mwari mumbajije nkuvuga yuko hariho bamwe bavuga yuko yego
reka namwe mushiga ntahe Fabrice Amour Martin amwe mugira ico mutubwiye kuvyerekeye ivyashikiye urundi kuva mu 2015 mbega hagati y'abanyapolitike n'ibintu byari gushobora gutorerwa umuti batarinze gushamirana nkuko twabibonye bikagira ingaruka mbi
egome kuganje giya hariho utumvikana nk'ijo Amerika yaravuze umwe afise uko yumva canke undi atahura unasha kutahura kubiri canke gutatu cyari gihambaye kuruta ko twacubiye mu gihe c'amatora izindi zari kuba kunegurwa amico gihe uwo umuganga wa washikirije kugira ari we awuje imbere abandi nabo bagahiganwa bakerekana ibyo bintu biba bitapolitiki hama abene gihugu cyangwa gihugu bagateba bakitorera uwo bifuza cyangwa wabona ari we abikwiriye yewe ku bwanjye nibaze yuko ijya nzira yo yabaye mu mwaka wa 2015 atari yo yari kuba nziza kuko turabona aho dushikanye yuko ari ibintu byagiye bitera ingorane ari mu butunzi bw'igihugu ari byerekeye nk'uko bivuze nk'urwaruka rwagiyemo cyane rwose hama urava mu mashuri hariho wumva ubundi yabahunze ingaruka ni nyinshi cyane rwose biraze yuko inzira itari kujya inzira yo kuba nziza nk'uko abari umubwirizi wa shingiro ivuga cyane izo za Arusha zose ni bijyanye na demokarasi demokarasi nawo nibaze yuko ari gushikiriza ibyiyumviro hanyuma abantu bagutora cyangwa bakagukurikira kubyo wabona ushobora kubashikana ko
Fabrice mu majambo make cyane rwose mwihweje uruhago rwaruka igihe cy'amatora nyuma y'amatora eka cyane cyane byakurikiye eka ku mpande zose arwaruka rwari rushigikiye imyerekano cyangwa urwaruka rutari rushigikiye ikintu mwabonye mu rwaruka n'iki
urumva ugaruka abantu bakiri bato bafise inguvu nyinshi bafise noguga motivation ndabuze ukuntu bisigura mu Kirundi iyo bakoze ikintu barashiramo umwete nzashaka gushaka ku mwete rero niho habera ikibazo kuko igihe umuntu batenze gutahura neza inzira yo gufata iyo habaye ikibazo mu myerekano yabaye kuba harabayemo kamwe mu bintu zo kubana harabaye mu bintu z'ubwicanyi ibintu byari byiza nabo bishima kuko urumva ijo nazabara abantu ngo aho rwaruka rwarwahenzwe kwesukurwa ibitoko
tubibutse inshuti mwese ko muri komo arabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Pascal mwiriwe neza Pascal
murakomeye.
Turaho muri hehe?
Ndi mu Burundi.
Ah, kandi kazina ni nde? Kazina kirundi?
Niyo nkuru Pascal.
Niyo nkuru muri hehe ubu mu Burundi?
Burundi ndi n'arashikaje.
Cibitoke murafite kibazo, murafite cyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku ruhara rw'ugwaruka, eka n'ibyashiki Burundi ngaruka zabaye kuvaho araheze imyaka 4. Burundi butangugiye mu kajagari ka politike, ingaruka zabaye nyinshi, turiko tuvuga cyane cyane uruhaga rwaruka icyo gihe kandi muri kazoza kugira ngo ibintu bize bigende neza kurusha.
Ejo niko narabaje cy'amigumuka, bamwe bita imigumuka abandi bahita imyerekano. Yabaye ni mu ifaransa ku jomo, ariyo bibere kuramaza ngo kwaruka kwinshi. Wabaza ati none ibintu mugiyemo muri komatura mu ibarabara mufite objectifu iri, nagomba ngo twiyamiriza ikiringo cyangwa nzi ikiringo, ikiringo mu bisanzwe njye nabona ntacyo kikiza urwaruka. Ubwo nabo banyepolitike bari bakuze atari urwaruka, nibo bari bafite batumvikana icyo agomba gushyira urwaruka imbere. Ariko ndaraba no mu bibanza byinshi hano, mu ibibanza bya politiki na urwaruka ruriho presente kuma porcentage make ishanga mugabo abanyapolitiki yagize icyo bifuza usanga bagombye kukwitwararika. Mubwo hageze mu bikorwa na byo by'iterambere igihugu je ndakoze gutembera cyane cyane mu gihugu, ndaraba nk'ibikorwa rusange bikorwa no guharuka cyane cyane rw'imbonerakure ruri mu muryango ushinzwe defte. Abandi ubundi bamubwiye ati tujye kubaka ishuri akanga anarugwaruka, urasanga umwana wiwe ntiwakigiye kwigisha. Hanini niko ndabona yuko urwaruka rurabesha, bagomba kubaza nka abo batumirwa babona uko urwaruka rwakoreshejwe, nibo bakwiye kuriha ibyononwe cyanke ibyononwe byo yabikwiye kubyozwa cyanke kubazwa abatumye urwo rwaruka. Ubwo niho ndara rwaruka je nta makosa ndiko narushira ahubwo abarutumye bobo ari nagira amazerera batumirwa babona arabiye bakwiye kubazwa ibyononekaye muri iyo myerekano. Amaraso imbere yuko mu bica mbanze ndanumva ko anyishura kuko mu Burundi n'ibindi ko nitwa bakurikirana neza n'utumwe.
Reka nsabe muhinga ari mu vyuma ngaha abanza kukugumizeho kugira ngo wumve inyisho abashinga ntahe baguha. Reka tuje ko mushya ntahe Lionel Ndayizeye duga ku ijambo inyisho za reka kubibazo umushya ntahe Pascal abajije.
Ego murakoze cyane kandi ni Pascal abajije ikintu cyiza cyane mugabo uko ndabibona. Icumu munsi cyo gikenewe kuruta uno munsi nyuma y'uko ariko turasaba ikintu cyangwa urwaruka dukenera nitwe turasaba kurihishwa cyangwa kurihisha ibyo byarononekaye. Mugabo ngenda kubwira yuko ibyabaye mu 2015 ku mpande zose hari habahagarikizi ari nacyo gituma navuga yuko abarundi bavuga ngo igiti ntibikura mu maso kabiri. Mugabo abarundi igiti kirabakora mu maso kabiri gatatu na gatanu kuko ugerageje kuraba ibyagiye biraco ngaha mu Burundi nk'akarorero kuva mu mirongo kugira berekeye iby'amoko aho bitanguriye. Mugabo ukabona no munsi hariho abaserukire abandi bavuga ati twahenzwe n'ababirigi twahenzwe n'aba. Mugabo umuntu akavuga yuko yahenzwe mugabo akaguma ashimitira kuri cya kindi nyene kinyavuga yuko yahenzwe mugabo akaba ari cyo aguma akurikiza. Urabona yuko agifite afite kamukora mu maso kabiri. Rero urabona kugaruka uno munsi uko mvuga ibyabaye mu 2015 bibahakurikirwa buhakurikirwa abahagarikizi bari bafite akavuga ati ese abahagarikizi twari dufite kuko yaba abajyamiriza ikiringo cy'umukuru w'igihugu bari bafite abahagarikizi kuko barababwira ati uno munsi wa kangahe uno munsi tugende nk'uko twari kubejo yaba muri leta abapolisi n'abandi abo bajene bari bari begamiye uwo mugambwe wari ku butegetsi mbere n'uburi ku butegetsi nabo nyine bakavuga ati uno munsi natwe turagenda kugira ba bandi nabo nibari bafite abahagarikizi nikufuga yuko ugwaruka gwabuze abantu barenze habibien babuze imbone za kikuru gwabuze n'abagabo navuga mwavuga ati mu bundi ego hari abagabo mugabo hari umutane byo yavuga ati inkoko imaze kuba isake mugabo ntirike ntiribaye isake habuze ba bagabo b'ukuri igihe rero umugabo amaze kuba ngaho akaba ari wa mugabo atagira ukuri bamwita umugabo n'ibyo rero ba bagabo b'ukuri nibo twabuze ari nacyo gituma nagumye mvuga ati abo bagabo kugira twemeze yuko bahari ngaha mu gihugu imfoko biyerekana muri kwa kuri muri kwa kurondera amahoro hatabaye violence abo bagabo nibo dukeneye aha mu Burundi hama tuvuge yuko mu Burundi hakiri abagabo peut-être igihe bavuga mu Burundi yuko aha abagabo bari hatagwibara icyo gihe bari bahari peut-être ubu ntabo abo rero abo bagabo nibo dukeneye kuvugwaruka twebwe dufite imyaka mike turakeneye ko duhogeze amakanda mu amaguru yacu mu makanda yabo natwe tukabona yuko hari icyo gishobora guterera igihugu mugabo muri ubwo buryo twebwe abantu batugeze batubera abarwice tukagenda turabakorisha tuvuga ati none nk'uyu ariko afashe ikigwaruka ibyo bavugira ku maradiyo ibyo bandika ku marezo sosiyo byari ibintu biteye ubwoba rero iki ntibavuga nk'uko Pascal yagize ati ese horihishwa bande icyo ati cyo gikuru kurihishwa ahubwo turabe ibyononekaye kuko uno munsi turi ko turegereza amatora turabe ikosa ryahabaye ribikire kugaruka hariho igihugu cyo muri Gambi yitwa Yaya Jammeh yari atwaye imyaka 22 yari akeneye kwiyongeza arenze iryo shingiro mugabo abatavuga rimwe na leta ntibatoye umugambi wo kugira abaje mu ibarabara bica abantu reka mbere n'igipolisi ngo cica abantu kugirenge ariko bavuga ati nubwo arenze amategeko twebwe reka tujye mu matora dukoreshe ingufu zacu dusigure abanyagihugu tumukuremo mu matora mwibuka yuko Yaya Jammeh yavuyeyo mu matora mbere aranana n'ibyo ku butegetsi akarere karavuga ati aho gutavuye turakoresha ingufu zose Yaya Jammeh ava ku butegetsi atagiye lance iyayeho ipfo yuko abarundi bamenya politiki icyo ari cyo bakamenya politiki icyo ari cyo bakamenya yuko hariho ibintu bitigeze kurwanira utarinze kwica ariko ukabitora udakoresheje violence ugashyikira ubutegetsi ari nacyo gituma ubona abarundi bamwe barabiyobewe kuko hari abarundi bamwe baragiye baraba ku butegetsi atabwo barinze kurondera atabwo barinze kugenda kwegera umunyagihugu rero ukuruhishwa hariho ababatumye barabazi murabazi ku mpande zose ipfo yuko uwakoze icyaha gihanirwa kuko murabona yuko ibyaruka uno munsi ruvunde mu mahohero kuko nibwo igipolisi cyafashe urukwije imyaka
nicyo kibazo
kuko nk'abandi n'umunsi bako barangiza akarunga indwaruka urugo mu
ibarabara Amilcar ry'imikono nyine yagira icyo avuze ku ciyumviro eka n'ikibazo cyashikirijwe na Pascal ndiga ku ijambo
ego jewe aho notangurira iyaba nari mu Burundi ico gihe iyo myerekano nari kuyitabira aho nari ndi narayitabiriye habe namba jewe sinahenzwe nari nkiri mu gwaruka sigaje ameze mate kugira ngo mve muri ugo muri uwo mugwi w'ugwaruka iyo myerekano nari kuyitabira sinahenzwe namba muti kubera iki kurenga ku masezerano y'Arusha yoyo yari yazanye amahoro yari yazanye ituze ku Burundi ha byari bifise ingaruka izo ngaruka tuzirimo ubu unye ku buryo byatumye mpaguruka aho nari imperere nga muri Canada nkuko nabuze abana nari mu Burundi nari guhaguruka kugira ngo ngende kwiyamiriza uwo muntu cyangwa uwo mugambwe cyangwa uwo gurego ruhejeje kurenga kuri ayo masezerano reka nkoreshe kandi uwundi mugani kugira ngo ushobore gusigura igituma ayo masezerano y'Arusha jewe ndayabonamwo umushinge ku Burundi bavuga ati batatu badatana mu ndagano na mashiga iyo havuyemo rimwe ishiga rimwe bibi umuriro ntusubira kwakira inkono ngo ise neza cyane ngo ishobore kuguma kuri ayo mabuye asigaye mu masezerano y'Arusha amezerano y'Arusha agizwe n'icyo nokwita inshinge zine n'icyo nokwita inkingi zine ziyahagarariye inkingi ya mbere ni protokole ya mbere n'ikigabane cya mbere naho bahimiriza abategetsi intwaro zose kudasubira kugarukana imbarutso y'injyane zari zihari zabaye mu kahise ku Burundi ikigabane cya kabiri ni protocole de kiraba intwaro rusangi mu Burundi kuri bose na bose kandi bidakumiriye n'umuntu n'umwe aho niho harimo ya ngingo ibuza umukuru w'igihugu kwitoza gutwara ibiringo birenga bibiri ingingo ikigabane cya gatatu kiraba umutekano kuri bose biraba inzego z'umutekano ikigabane cya kane ni cyerekeye mubira mubutunze canke nibane kimwe muri ibyo bine kivuyemo amasezerano yarusha akarengwa ko dusubira mu njyane n'ize turimo nico gituma mvuga nti kugira ngo Burundi busubire ku itoto nkuko mwavuze ngaruka mbi zigabanuke impunzi zisubire zitahuke ubwo buze busubire buboneke ubutunzi busubire bunaguke amasezerano yarusha ategerezwa gusubiza itoto ategerezwa gusubiza umutamana kimwe muri ibyo bindi bitagine navuze bivuyemo nzobandanya nzosubiraho mperereye gusubira guharanira ayo masezerano yarusha
Namwe Fabrice Amour Martin ku nyisho neza zikibazo cyabajijwe na Pascal eka ni vyimubiro yashikirije mu dugakwijamo mu kanya gato
Ego nagira ngire ico mvuze ku dufashe ndako y'amasezerano ya rusha nko kwa Amerika yarayivuze Ya aho mbona yuko iyo myirekano yaje ikuraho ibyo bintu kuko urumva niyo yagarukanye ayo matatu canke iyo ntwaro rusange ko gushaka mu 2015 atatwara umugambwe umwe hariho n'indi migambwe yari irimwo n'umuntu wari matora akaba abo indi yagiyemwo ahubwo n'ubundi hariho n'indi kuriyandikisha tufashe ko hariho umugambwe mushasha bashizeho urijije gutangura nka senere indi yagiye ko inzira yonyine yo gufata n'inzira politiki ariko iyo myirekano yasubije inyuma igihugu kandi nibyo ubaruka batakaza cyane gose kuko nk'iyo myaka ubunye ibaye imyaka ine tuzosura amatora umwaka uza imyaka itanu urumva yuko mu buzima bw'umuntu imyaka itanu uraze ni iminsi myinshi cyane rwose
ariko imyerekano yose mibi ikibi n'umugumuko cyanke n'ubwicanyi
uko nashatse kuvuga yego umugumuko ibyo tubona uno munsi kuko rwaruka rahejeje gutakaza kandi indi myaka itanu kandi muri bamwe mu twebwe nibyo tuko turakura ubwa mbere bitubaye ko kuguruva hariho ibihe byaheruka by'imbere hari ari ingorane n'ubundi hace kuziga ingorane basanga rero igihugu kirahereza gitakaza kuko iterambere ry'igihugu nishobora kuba
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo hejwe ry'Amerika turi kumwe na Patrice mwiriwe neza
mwiriwe neza ndabaramukije
mwiriwe neza Patrice muri hehe ga Patrice
ndi ngara mu gisagara cya Bujumbura
kandi kazi na Kirundi
Nkeshimana Patrice.
Nkeshimana, murafite ikibazo murafite icyumviro?
Ego hanine ikibazo gusa no guhugu kushikiriza ko bye nari tahuri babaye mu 2025.
Ego.
Ego bisa ni byo pasa ugaruka rimwe rimwe kuko 2025 byaranze no guhemba hanini cyane cyane kugaruka mu mpande zose.
Mhm.
Nta wari deha abanyepolitiki yahimije igihe cy'amatora. Arakoresha cyane cyane rwaruka twebwe kuko turoroshye cyane kugumura cyane kumvisha ibintu bikako babishatse kugira bashikire inyungu zabo muri make mu Burundi rero ingorane ibyashyitse na uruhare n'uri nyuma wese arabibona ubukene buruze mu gihugu ingaruka mbi zose zaciye zigaruka kuri rwa rwaruka ubushomeri ibikira n'abarangaza abandi bahera inyuma y'igihugu Era muri make byo bizicyo na ukerera ugwanza bikigiye. Niho twakwima abanyepolitiki amatsi. Ubu byana mu byiza tukamukurikira uyu tujyana mu binyama nawe ukasa no mu binyama. Muri make byo nuko ndabibona.
Murakoze Patrice Kejimana.
Ego na murakoze cyane.
Murakoze cyane. Ego. Icyumvire cha Patrice Kejimana bashinya nta turi kumwe kivuga ko ka indyane zaduka cyane cyane gihe cha amatora n'inyuma y'amatora. Akaba hanura ko urwaruka rwo kwima amatwi abanyapolitike ku mpande zose duga ku ijambo mushya ntahe Lionel kuri ico cyumviro mukanye gatoyi cyane
ego by'ukuri ntabeshe ahubwo ubu niho hari hageze yuko ahubwo urwaruka ibiganiro by'urwaruka ubu mwoza murabishyiramo cyane kuko murabona yuko ubu bushomeri urwaruka turimo ngaha ibijumbura nako ndavuga abo bavandimwe bobo nk'amerika aravuga ati iyo ndahaba ibujumbura ati nari kubyitabira yego umuntu wese bivanye uko byari bimeze abantu bose hari abantu babyitabiriye babishyigikiye mugabo batagiye mu ibarabara hari ababishyigikiye bakatanga uburyo bagatanga ibyo kurya mugabo rero urwaruka nobure ko abanyepolitike babigenje umunani kuko hagiye haraba ukwarubika hagiye haraba aba arbitre kuko mu bisanzwe igihe habaye ikosa umuntu aravuga ati jye natakaje akavuga ati aba bantu jye natakaje reka ndabukunge nshira kugira ho kwi kuko igihe cyose dutegura umugambi ugategura umugambi ntabije cyo cyo plan a uhamugire plan b no bwa yuko atamugambi uwo wateguye nuko ibyo byagiye biraba byose nta plan n'iyo bigize bategura eke bitwa tangira ibintu bita ngo gute ari nako bituma mubona ugwaruka twaye kugukiye mu mabarabara turapira mu mabarabara turapfuna mu nuko habura muntu n'umwe azakugukira abantu ari nako bituma mubona yuko habaye icyo ugwaruka rwabaye asebi rwomeka urundi rwahunga ari n'abandi babarimitwe babatuma nabo bahundana nabo kubera nta kintu cya plan b bigize bategura ati mbega ibintu twabitegura bigaruka kicyo tugira gute rero gutegura ikintu ni kimwe ese bigisohokamo ni gute ari nacyo gituma ubona abanyepolitike ugwaruka mu bukwe kwicara uruhande rumwe turi mu bukene budasanzwe turahirije nabo amafaranga barayegeranyije iyo bari hanze bakoreganye amafaranga iyo bari ngaha mu gihugu bariko baregeranya amafaranga y'abakoni ayo rero bagira basura yatuzanye ko yatanze bagira basura yatuzanye ati ubu rero hageze igihe kwima kumva ibiriko biraba mu ntara ya Muyinga aho ugwaruka bw'umugambwe uri ku butegetsi ko ashanya n'umugambwe emere n'ibintu biteye imiseri cyane kubera ko ugwaruka ndashaka guhindura ibyiyumviro ushaka kumva ati ese ugure ko ndanga ikiza cyangwa ko ndanga ikibi ishyira amaguru hasi ushyira umutwe hasi umaze guhindura icyo uwo muntu agamije kukubwira ubwo njye mvuga ati uyu muntu arembye ibyiza shingiro urumva ati ejo yabirenze none kubera ashore kugashyira kuri dugira no kwesha ibyo ubwa icyo kintu cyumvire ko natanze akarorero muri bwa mbere uko ibintu byagenze gikuru ni kwari kujya mu ibarabara ubwo ntibasha kujya mu ibarabara ati reka turugire rimwe kandi gatatu gatanu kujya kutwabere reka naho aho wumviye kuko bakatwereka ari umubyeyi wa kwezi mbwa mu gihe reka nayo ikifata horeze idafata iya mbere ikavuga ati reka tugire uko nta no kwiyumvira kugwaruka muri iyo kugira mugabo nta cyabayeho kwihutira niba abantu bitwe babariho ntibavuga ati reka nimuhagarike nimuhagarike ingangagira pikiye ari nacyo gituma dufite abanyepolitike badakunda igihugu ahubwo bari barose ni ukuvuga ibyambo bari barose ni ukuvuga ibintu ni ukuvuga baterereye kugira bashobora kureka twebwe ishyize imbere yabo tuba kugira ngo turabe yuko ibyo twebwe twifuza dushobora kubishyikaho ubwaruka ni ibyo byiyumviro iyo rujya rwongere karyoza bajye biti bajyane kare kuko uyu muti hoho harageze dari ibihe nk'ibi nyine kuko twabijyamo mu myaka mu 2025 ubu rero batuze amaraso ya sefuti mu 2025 ntasubire kuko ndabizi abanyapolitiki amakosa bazo yamamo n'ubu bayarimo y'ibintu bikorera abana mu Burundi kubona urwaruka rushamirana ugasanga umuntu nta kadafise ugasanga ibyo gushamirana nta kadafise nta kandambira ufise n'ubu nta kandambira ufise ugashamirana ibintu biteye imisoni n'ibintu biteye imisoni urwaruka n'ibindi byiyumviro bikoreshwa n'abanyapolitiki
abana akanya kihuta cyane rwose
bareke gukoresha urwo rwaruka baraba abandi abantu nabo batumeye abana babo kubera ko abana babo batuma hanze kwiga kugira za dogiteri kugira za masteri ariko bakaza kuraga urwaruka rutaruta ubwo undi mugenda kwiga akaba ari bwo bashyira mu ibarabara
ndabona akanya kihuta cyane rwose Lionel mumpe inyishu ngufi mumpe inyishu ngufi reka duhe n'ijambo umushyirantahe Amilka nawe nyine agira icyo avuze ku cyumviro cyashikirijwe na Patrice Mukanya avuga ko ugwaruka ikarukwi kwima amatwi y'abanyapolitiki ku mpande zose akavuga kandi ko ubukene yasubiye mu kubukene mu gisibije cyane rwose cyane cyane mu gwaruka duga ku ijambo Amilka
reka nizere yuko avuze ati abanyarwaruka gwima amatwi abanyepolitike reka nizere ko yashatse kuvuga byurukurikire inyigisho mbi abanyepolitike abo baba ariko bararuha kuko kwima amatwi abanyepolitike no kwigira senda je no vita kwigira senda bibazwa ibi ni kintu cyose kije ari haraci gihe mwari mwantumiye ngaha nyene ngire nsubire n'ibyo navuze ico gihe ikintu cyose kijejwe kiraba ibyo gutunganya intwaro kiraturaba ugwaruka kirakuraba umusaza kirakuraba umukenyezi twese kiraturaba utegereza kugikurikiranira hafi kuko ingingo umunyepolitika azofata intumbero umunyepolitika azofata iragufise ko ingaruka mbi cyane nziza reka rero nk'uko umuntu arimeje kuvuga nti nizere yuko yarashitse kuvuga ati ugwaruka rureke gukurikira abanyepolitike bagwigisha ibintu bibi nk'akarorero bareke ntizo mbonera kure zigenda zitoteza abanywanyi basenere ntibakurikize ibyo abakuru babo bababwira ngo bagende batoteze abanywanyi basenere bagwasa ngereka rero mperahereze kuri iki cyo kugwanira cyo guharanira ubutegetsi biciye mu matora amatora nta numwe yanka habe namba batanze karorero bagenzanje ati muri Gambia bituma nashobogeranije muri Gambia n'ize mu Burundi umugambi uri ku butegetsi ubunye CNDD-FDD warizirikiye ko itunganywa ry'amatora iyo amatora ziritse iyo amatora adatunganyijwe neza uko ugira kose ukabona yuko uwo muntu abo bayatunganije bituma abanywanyi b'indi migambi badashobora kwisanzura mu kwiyamamaza cyangwa mu kwigisha imigambi yayo akarero sakakure n'abanywanyi ba CNL abanywanyi ba MSD batotezwa ayo matora ntiyoshoboka gutunganya ntiyoshoboka kuba ngo imigambi ivuga itavuga rumwe na leta ngo ishobore kwisanzura mu kwiyamamaza cyangwa mu gusasagaza ibyiyumviro byayo naho rero cyangira nti cyangaruka kuri cya kiyumviro natanguriye ko kaguma ndagishimangira ko zijya nkingi zine z'amasezerano y'Arusha cyane cyane ya kabiri ijyanye no gutunganya intwaro rusange kuri bose idakurikijwe izi njyane tuzozamamwo birababaje kuvuga umugabo izijyane tuzozamamwo kuko nta muntu ahohoterwa nta muntu batoterezwa agateka kiwe ubuzima bwiwe nta muntu ari hanze y'igihugu yahunze hazokwemera yuko ibyo bintu bibandanya azogwanira uko ashoboye kose kugira ngo agateka kiwe kubahirizwe naho rero ndagarutse inkingi zindajya amasezerano ane y'Arusha uko nazivuze zidakurikijwe izi njyane tuzozamamwo ugwaruka zokwama hariho ingaruka kuri ubwo gwaruka eka no ku bandi barundi bose
Fabrice Amour Martin amwe ku cyumviro cya Patrice eka n'ikibazo yashikirije tugakwijamo mu kanya gato ndabona kanya kihuta cyane
Ego Patrice Nyeshimana yavuze yuko abantu bakwima amatwi migambwe canke abanyapolitike ariko nibaze yuko nuko ari kuvuka kwima amatwi abo babazanye amajyana kuko na ugwaruka i Burundi nibwo rwize ibice birenga 60 cyane ushika 80 kwica nibwo yuko kugira ugwaruka ngo bihoza nta namatora yoshora kuba ariko igiko yahambaye kuruta nuko ahubwo kwitegereza bakaraba imigambi abonye imigambi bafise hama akabona umugambi uba ufise ico wabamariye canke umuntu ariko arafise ikintu ashaka kubashikana ko akaba ari wo gukurikira hanyuma kugira hashobore kubaho iterambere itembere ry'igihugu risoreka tukarwa ko twese ubu twese turi muri iyo kandi dushaka kugira ico ritubadi nibaze yuko iyo ariyo nzira ugwaruka byo kufata
ego me twibutse nshuti mwese ko muri komora ndajya kumviriza radio hijwe rya Amerika turi kumwe na Vincent mwiriwe neza
mwiriwe neza ndabwo
muri higa Vincent
kende bujumbura mu Burundi
kandi kazi na ninde
Habonimana
murafite ikibazo murafite icyumviro mu kanya gato
nirwanimye cyane n'icyumviro ku byo mwavuze ku ntengamo y'ikiganiro umunsi n'uko madushikiridi
yego
hanyuma rero turaje ku imyaka ine iheze habaye ayo magumu yasekiye Burundi avuye kuri icyo kiringo cy'umukuru w'igihugu cya gatatu twece tubona carazanye ibibazo byinshi cyane mbere icyo nohera ko kandi kiboneka mbona kinateye n'ubwoba turaje no muri kazoza ni demokarasi mu Burundi yasubiye inyuma cyane rwose uno munsi mana ino myaka ine igeze turi nubwo ntituri mu itegeko ry'andi matora yo mu 2020 uno munsi rero tugerageje kuraba kugira ngo tubone uko kuntu demokarasi yatsinganye kandi nayo yaguye no kujya ki mu kuraba uko bene amatora uno munsi ariko aratunganya ni ibintu tubona sinzi ibyo ko ndabona ko ariko n'abandi babibona kumbure birateye isoni muntu mu gihugu bamwe bavuga ati demokarasi yari iraye ngaha mu Burundi ese turasonda benshi cyangwa se turaba uburyo amatora ariko arategurwa turimbe ati hamwe byari bagenda bakaganira n'umuntu biyumvira abona bene kuyategura bakamushiraho kuba turi turaraba nta kundi biriko biragenda sinzi twarabonye iyo yashinzwe igashinga n'abantu baboneka rwose nk'abanyapolitike kandi basize uruhande bari begamiyemo cyane kandi bushobora no kugutangira rwose kugira ngo ubwo ruhande ntirutsindwe mu matora cyo turaba uno munsi mu migambwe uburyo ibanye aho ubona abanyanyi mu wundi mugambwe wanashaka kumeze nk'umwe utavuga none na leta ni nk'umwe niwo tubona urasanga uno munsi uburyo babayeho uburyo bafashwe ibintu kandi bikabera
aho abarongozi n'abajeje umutekano babone ukabona ibyo bafata ukibwira none mu Burundi hari demokarasi cyatugaba dushobora kuronka ndadayundi adakwirwanira sinzi rero muri makenya demokarasi icyo ibyo bintu byabaye mu 2015 byarakoze ku kubaho k'u Burundi kandi muri kabyo dufatana ibintu si byiza ubundi bwasubira inyuma bisubira muri demokarasi bisubira mu butunzi reka n'ubushomeri bwateye bugwira cyane kubera murabona yuko n'abarabazanye kaya kizana ibintu byabaye bibi rero sinzi rero ahanjye navuga ibyo mbona abo bashoboye nabo kuvura uko bivura akanya na sawundi nayo ubundi bwo ibintu neza cyane murakoze cyane
murakoze Vincent Bonimana reka Lionel mukanya gatoye cyane rwose amakenga ya Vincent duga ku ijambo yavuze ko demokrasi itameze neza cyane rwose reka n'ukuntu amatora ariko atunganywa akaba yavuze ko n'abantu bagenwe kugira batunganye amatora bava mu mugambi umwe akaba abona ko demokrasi yasubiye inyuma mu Burundi tuga kwijamo
demokrasi isa gatisho muri demokrasi yarasubiye cyane urabona yuko ibyo kuri demokrasi bavuga ku munwa bayandika mu mpapuro mugabo urazi nk'akarorero jewe ndahibujumbura imyifato ya leta ariko nubuvuga ariko ndabishimikire muri ubwo buryo iri kuri imyifato urabona yuko mu busanzwe kuvuga umuntu yerekana inguvu afise arareka terrain akayirekurira n'abandi kandi izo nguvu akazerekana mu gihe rero umaze kuvayitufa abandi n'ayo matora atari amatangira ukagomba kubesa muri violence urerekana ni kuri faible dukurikirane yuko guverinoma y'uno munsi ni ukuda umugambo se nibyo umuntu uko atwara uri feble cyane uri feble urabona yuko uri feble kuko urazi ibiko biri kubimupasa uno munsi ku mugambwe utaramara n'amezi atanu umerewe ukabona abantu babo bariko barimicwa bakubitwa bandazwa ukumva abarongoye abandi mu gipolisi amajambo bavuga ati ndogira uko uri mu mugambwe ndogira uko urabona yuko hariho maturite badafise aho urabona hariho icyo babura hari icyo babura hari icyo batazi icyo bakora kina politiki mu kuyikina si ukwicana si ukujaganya si ukushahura ariko kudakwimbwa bisara ariko n'ibiharuro ariko n'ijo bavuga ko uwazizi kundagira kuvuga ngo akazi bakurikira hamwe rero muvuga yuko leta ntihagarare hagati yamire ivuga ati sigaho kuko iri ndebereza umuntu mugambwe kugira ngo akireye kumeza ibyanwa mbere biranajyoshe kumva yuko mwahitamo n'umuntu ukamutsinda biciye mu kuri rero muvuga yuko nta demokarasi ihari nayo
ndabona kandi nkagiye cyane rwose inyishungufi ngufi Amerika duga ku ijambo kuri aya makinga ya Vincent duga ku ijambo mu kanya gato akanya kariko karihuta
ego nanje kuri kuvyavuze byose yavuze ibyo nari navuze kare nta demokrasi hari ni cyaki gabane cya kabiri navuga cy'amasezerano ya Arusha kidakurikijwe mugenzanje Lionel arabishimangiye ko reka ndamwunganire nerekana akarorero kamwe cyo ndangiza iyo mwumvise umupolisi ajejwe umutekano mu ntara avuga amenya andaca hirya no hino yuko azokwica abantu bariko batunganya inama ya politiki ibyo bitanga akarorero k'ukuntu demokarasi itari mu Burundi
ariko birashaka ko ari nka bumwe bavuga mu cyongereza bad apple ntawo ca ashyira muri rusange ko abapolisi bose ariko bakora
uwo abibwo ajejwe igipolisi mu ntara abibuze haciye indwi zibiri nta na kimwe arakogwako nta nyungu arafatigwa nta mutegetsi ndumva avuga ati biravuze abitera ibyatsi biratanga akarorero kuri jewe n'akarorero gakwiye kerekana yuko ukwisandura mu Burundi twazi igikenya nk'uko Lionel ahejeje kubivuga mu bya politiki utareka bagenzawe utareka abandi bo mu migambi ya politiki ngo bisanzure bashobore kuza kwigisha inyigisho abandi banyagihugu kugira ngo bamwumvishe byiyumviro byabo yerekana yuko demokarasi mu Burundi ukwisanzura mu byiyumviro bya politike bidahari
yego menamwe Fabrice Amour Martin ku makinga ya Vincent duga ku ijambo mu kanya gato cyane
niko userekeye demokarasi nawo vuga yuko ata bintu biri ku byo gukora cyane kuko umuntu ayiteza imbere kuko demokrasi ni kintu umuntu aharanira kandi agwanira ku munsi ku munsi ariko hari ntambwe zaheruka gushika mu gatsimo n'igituma tacho bayivuze ko uwo mugambwe mushasha senere ukwagwaza waremerewe iyo ni imyato ari ntambwe yo muri demokrasi kuko baba hahaye uburyo bwo kugira ashobore kwitoza ashobore kwiyamamaza kandi noneho n'ikoraniro yaheruka kuba nabonye hariho ujejwe umunyamabanga ajejwe ibya politike umusenzi FDC yaritaze akagenda n'ubwo butumire akagenda karaha ntiyaze yuko demokarasi ni ikintu cyo guharanira umunsi ku munsi mugabo muri uyu mwanya ntawe uvuga yuko ngo nta muntu n'umwe ngo arekuriwe gukorwa gukora ko yifuza cyangwa ngo kwiyamamaza ko yifuza amajerekeye ni umupolisi ibyo ntawe ubimenya ko arafite ubushikanganji akukira ama rero mu gihe batoweza bamenyicho ikora kandi simbona ko umuntu uvuga ngo nkuko rwibuze ati umuntu umwe twe twoca tukateho akarorero muri ntwaro yose ntwaro rusange twa turimo twese zange
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Fabrice mwiriwe neza muri hega Fabrice
Ujumbura
akandi kazina ninde
Nibitanga
duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro turiko tuvuga cyane ku myaka ine irangiye habaye uruhagara rwa politike mu Burundi ingaruka rwagize eka cyane rwagize kugaruka nico korwa kugira n'ikintu urwaruka gukora kugira ngo ibyo bintu ntibize bisubire ibintu byiri ingaruka mbi ku Burundi no ku Barundi bose
Nakoze kukanya mu mpaye
Yego
Nyiri sangi byabaye mu Burundi navuga ko aragahomera bunwa kubera ko ugwaruka warakoreshejwe ko nyene dukoreshwa mu kwisambura kuko ibyabaye ibice byinshi cyane zahitanye ugwaruka urabona woraba ibiharuro no mu bapfuye abapfuye benshi n'ugwaruka rero byumvikana yuko abanyapolitiki ubwabo bashobora kwegera ugwaruka mu bintu ariko mu nyuma ugasanga biriko bigira ingaruka niniya kuri urwo gwaruka rwabwo woraba abanyapolitiki usanga benshi muri abo bantu banashaka bimwe mu babyahitanye nibaza yuko sibo bazi imbere rero ugwaruka icyo ntahantu ugwaruka guno munsi kubera ibyabaye ingaruka nyinshi ziribonekeza ubushomeri mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bwahiteye kwiyongera ku bigero ku bice byinshi cyane kubera ubuzi bwinshi bwaratakaye amashyirahamwe amwe amwe ari mu Burundi yatanga ubuzi barahunze abanyamitari barahunga bituma ugwaruka rutakaza ubuzi ku bwinshi yongera ko n'abamara amashure bataronka akazi kubera ubukene igihugu gifise ibyo byose ni ingaruka mbi zizabaye rero ikimbabaza n'ubu ibyo bintu ndabona bishobora kuba kubera ntakwihanganiranira kuhari hagati y'ugwaruka mu migambwe imwe imwe na cyane cyane uri ku butegetsi n'iyindi migambwe rero ikihari iyo cyo mbona nakagohe novunira ugwaruka ugwaruka ntigugurura amaso rubone ko ejo hazoza habo heza ariho bategereje kwategura kandi gutegura kazoza ibica mu nzira ya politike gusa biraca no mu zindi nzira nibakore ibyo bateza imbere nime amaso n'amatwi anye politiki rero abanyepolitiki
ndabona kandi kandi
rwarukabwira ati ngo zabo ndetse n'iz'igihugu muri rusange ugwaruka rero ngo woraba rukabona kure bakajya barakora ibikenewe
bari
bakoresha ibidakenewe
murakoze Fabrice impanuro mutanze reka abashinganari turi kumwe bagira icyo bazivuze ko Fabrice Amour Martin duga ku ijambo mu kanya gato rwose impanuro batanze avuga ko ugaruka rukwiye ku kanura amaso eka rugakora ibikorwa biruteza imbere. Lionel we yavuze ati giti ntigikora mu maso kabiri, avuga ariko mu Burundi kiramaze kubakora mu maso kabiri gatatu kane gatanu. Burundi kuba bwikukiye bwagumye mu ndyane zitavana ko ikintu gwaruka gukora kugira ngo ivyo bintu byose bihinduke. Niki duga ku ijambo mu kanya gato cyane umuntu tumwe
ego murakoze. Generalize yuko kubyerekeye uco ugwaruka gukora cyane ikintu cyose kwiteza imbere cyangwa kwiteza imbere. Generalize yuko no munsi hageze ko umuntu atokwama abona misi yose yuko inzira iyo nyine hari ari inzira yerekeye kuronda kuronka akazi, ahubwo utangura no munsi bakagerageza kuraba ukuntu umwe nyine ushora kwisunganya umwe akagerageza kwiteza imbere afite ahantu afite agatongo gatonyi akarima kugira akagambi gato gato. Kuko nijyo hariho akazi kaba gatangwa na leta mugabo n'umunsi abantu twaragwiriye ona igihugu cyamye cyitse kera miliyoni 5 6 n'umunsi ngana ari duka 8 twese kuri 11 hafi gato twababa miliyoni 12 ubuga yuko abantu bashaka kuhindura imyumvire hanyuma kugira dushobora guteza imbere igihugu kandi inzira nibyo ari inzira ya politiki. Inzira ya politiki mugabo inzira ya twese kwa abantu bose bose banye politiki bakubyereke ugaruka niraziko bigaragaza nabo nyende kugaragaza aho bavuga ati baje hamwe barondere izindi nzira zindi
ego me
iteze imbere aje ziteze imbere yo
amikare mu kanya gato cyane rwose. Moshia ntahe Fabrice yavuze yagize ati ugaruka ni rukanure amaso rukore ibintu byotuma rutera imbere eka n'urundi butera imbere. Tukaba twagarutse kandi no kukuntu ku Burundi bwikukiye kama mungorane indyane za moko zidahira habuze vision abategetsi urwaruka guhindura ibintu gute duga kwijamo mu kanya gato cyane umunota umwe
go ku ruhande rumwe ngenzera mu nkibe navuze mu kijyane rugero kamwe n'antumiyemo ingorane kuri bizu dufite mu Burundi ubonye no kubera tutigeze turonka gushika uwo munsi ugatwe kicikukira ukuye mwo no vuga nibaza abantu babiri nabo ntibaronse umwanya ari gwagasoze na ndagaye ntibaronse umwanya wo gushobora gushyira mu ngiro imigambi yabo itwize turonka indongozi abanyepolitike bitaho inyungu z'igihugu baguma bitaho inyungu zabo bwite. Ku rundi ruhande ugwaruka aho avuga ati gwiteho ibindi nibyo ari uko mukugwiza mu gushyiraho amashyirahamwe yabo kugira ngo bikorere barenge kubera imve barongera akazi ku bandi bantu nibyo mugabo byose bigarukira hehe. Iyo itunganywa ry'igihugu bitameze neza na gato nabo bandi bantu baba bashaka gushinga amashyirahamwe baba bashaka gushinga inganda zikora ibinibi kugira ngo biteze imbere ubwabo kugira ngo ahubwo batange ubuzi ntibajye kurondera ubuzi ibyo ntibigenda neza. Itunganywa ry'igihugu ritameze neza biraba kuvuga mukabonye iyindi migambi yose kugaruka bashaka gushyiraho ibigenda neza ntacyamera heza rero mbwira rero kugwaruka ntibagume bashaka ntitugume reka reka kuvuga nikuramo ntitugume dushaka gukurikira mu kumvira abanyepolitiki ahubwo natwe rero twiyumvire kujya kuri urwo rubuga kugira ngo duviganwe kugira ngo abo banyepolitiki baguma batujyanishamwo mu baguma batubiramwo imbuto mbi z'amacakubiri tubakubure mu mutekano ntangere hama tubone gufata tubone kugezwa ayo mabanga y'igihugu tubone gutunganya intwaro neza ikagenga amacakubiri ishyira imbere ineza ya bose ku buryo abo bandi bose bashaka kwisanzura mu buzi ubuunye cyangwa mu gushyira amashyirahamwe nabo baboneraho bakiteza imbere.
Ndabona kanya kagiye Lionel mu kanya gatoye cyane rwose eka Pascal Fabrice avuze ko urwaruka rukwiye gukanura eka rukaraba ibintu byoteza imbere Burundi ibintu byoza bihindura ukuntu ibintu byagiye biragenda mu Burundi kuva Burundi bwikukiye duga ku ijambo umunota umwe. Lionel
ego twaba twivuga twaba twisemera ugwaruka by'ukuri n'ugurwa amaso urubabe kandenda ka niwibaze ko uyu mugambi urimo ari ibyo kuzana ya kazoza niwibaze ko mugambi urimo ayo manama wirirwamo ari nk'aho bazobona ko uyu muntu arashoboye reka tumuhereze akazi bazo guhereza akazi hari amakosa mwami bakazoguha kubera itaci kugira ishuri kubera hariho ibintu bimwe bimwe uri kompeta serivisi ugwaruka ni bwite ku rutare rwongere kazoza rwongere kazoza bikurikiye abanyepolitike bagwe sikira dibye barabe ikintu cyiza kwikiza n'abakuye gukora ubwo rukuru ko kwigumwa n'ibimara ni politiki n'agenda n'akarorero hari umuntu jeye yanyagiye neza kuva mu 2025 ubutegetsi bugiyeho yitwa imbonerakure gushika inota amafaranga y'ingene arahura mugabo yarambwije kuri ati mugabo ibirimaze gukora kandi ndabituma birarengeye ugwa kuba kugomba kwikontrola s'il vous plait ugeza kugoka ngo ubwo bikera n'abo bantu banuvuga mu bategetsi bamwe mu ndimi z'igipolitiki za politiki reka kuvuga amajambo amwe kugira yerekane yuko uwo gukora kurusha abandi kuko bipfuriza inabi mugendawo ugasanga iyo nabi ni wowe by'ukuri ugwaruka ntibarabe ikintu cyiza ikibereye ari cyo kibazo gikwera ibitabereye na bike
reka ijambo ryo rya nyuma ry'umunsi turihe umunywanyi Odas muri we neza
Muri neza
muri hega Odas
na mahoro
muri hehe
sabweje ego ni twa Odas ubundi gitega
duga kwijamo mu kanya gatoyi cyane rwose dufite akanya gatoyi ikibazo cy'umviro
ego je bicho nibaza ikibazo cyuko ugwaruka goja muri politike ikibazo nuko gukoreshwa nabi kuko mwarabibonye muri kaise ku Burundi ugwaruka gwagiye gukoreshwa nabi ahantu uvuga ehu mu myaka ya 1996 aho hari abanyapolitike bashaka inyungu zabo gushikira ubutegetsi barakoresheje no tanga karurero nk'abasanze sheke hama kandi karurero no tanga nakagaheruka kuba mu mwaka wa 2015 murazi kugwaruka abanyapolitike barutaye mu mabarabara washaka nibo baciye bahabonera murazi igashitse ikibazo rero si ukugwaruka guhoja muri politiki kujya muri politiki ni byiza ariko rukaraba ko bidagiye gukoreshwa amakosa ngo nimba hari abo mwavuganye b'abanyapolitike ikiganiro ndagifatiye hagati nuko n'umunyapolitike adashigikiye leta ashaka kugwaruka rutoja mu mugambwe uri ku butegetsi muvuganye n'umunyapolitiki ashigikiye leta nawe wome ariko yigwaruka ashaka kugwaruka
ndabona akanya kagiye
rutoja mu rombwa ego
ndabona akanya kagiye reka ijambo Amilcar Yomeko mu majambo make amasogora 30 Amilcar impanuro kugwaruka ku banyapolitiki amasogora 30 haruwe
jewe nkuko nogaruka kuvyo navuze handi hato iyo izo nkingi zine ni kugaruka ku masezerano y'Arusha tujya nkingi zine navuze cyane cyane ubu unye icyo tubona inkingi imwe igaramiye no ijya nkingi ya kabiri ijyanye n'intwaro rusange aho abanyepolitiki batisanzura aho jese ibyo jambo ryo kuvuga ngo ugwaruka rurakoreshwa oya habe namba kuko barakuze barafise imyaka 18 cyanke ugasanga kuko barazi ko kwica kugirira nabo umuntu ari bibi nta ukoreshwa novuga nti ugwaruka rero nago ruze ruramenya yuko ibyo rugira rufise ko izo mbonera kure unye muri kahise babiza basanze sheke barabonye ingaruka z'abagize ku basanze sheke nizo ngaruka nigo kure ubu unye ziri ko zitsoteza abasemere cyanke yindi migambwe
ukane gatoyi cyane rwose
izo bagaruka ko barahage kazoza Gibiye kurikira abanyepolitike babajana mu by'amacakubiri
Fabrice Amour Martin amasogo na 30 impanuro ku banyapolitike kugwaruka
nusaba ugwaruka yuko goja muri politike ariko nuraba iterambere ko nkuko hari abahenzwe ndetse nabo bihakana umva iyo ufashe abantu bakiri batonye bavuye mu mashuri bagahagarika no munsi barabona yuko bahonze bashobora gushika ariko ndazi yuko nyine umuntu uwo ari wese iyo ufata intumbero yo kwiteza imbere kuko kwiteza imbere nuko no kwiteza imbere ni byo uwo wese agere mu ruhara bice muri politike naho nyine turaba inyungu ya rusange kuri umuntu wese
Lionel namwe mu mfati ku vyo mwashikirije ati icigwa ugaruka gukura mu byashitse muri 2015 impanuro ugaruka impanuro ku banyapolitike mu kanya gatoyi cyane rwose amasegonda 30
ego cy'ukuri ugwaruka ni ruhakurikirwa ndo wakurikirwa gutandukanye cyane cyane n'abanyepolitiki bagomba kubashyira mu ntumbi hama ugwaruka wicare uruhande rumwe bumviriza abanyepolitike hama nabwo bikwiriza ibitukirwa agati hama ibyo nitwabikora bishika ku nyungu izahe rusaka ryo kukuvuga kuko abanyepolitike uno munsi urabona yuko ari abantu ba mbere yovuga banyonye ishano
mwese mwakurikiranye ikiganiro muri sanga cyo munsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.